ini Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika liye kuwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse tumwese mu duteze amatwi. Uyu munsi ni ku wa gatanu itariki ya mbere y'ukwezi kw'icyenda mwaka wa 2017. Muri kumwe na Frederic Nkurikije.
Duhinze injura itatu nabwo turi kwirukanga bari kutwirukaho ngo icyo badushinje ngo ni ugutera ibiti. Ubwo rero ni ibyo bitari byo tuzagaburira abana, niba ari tuzategereza igihe kizakurira cyo gihe tuzarira bikatuyobera.
Uyu ni umwe mu banyagihugu wo muri Rubavu mu Rwanda. Iyi nkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye umurwi wagenywe mu Burundi kugira ngo utohoze ukuri n'ibinyoma biri mu cegeranyo c'ishyirahamwe mpuzamakungu, hamwe n'inkuru yerekeye irengero ry'umuryango wa nyakwigendera Sinapol Rwigara, hamwe n'inkuru yerekeye abarimyi bo muri Rubavu mu Rwanda. Turazigira kwa ko mu kanya kari imbere. Ariko imbere yaho reka tubanze tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe na mugenzi wacu Hosine Munezero. Mwaramutse Hosine, mwanya ni wawe.
Mwaramutse Frederic, mwaramutse namwe mwese. Tuzindukanye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho Felix Tshisekedi umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi yateye akama abanyagihugu ko kuva ku itariki ya mbere z'ukwezi kw'icumi hoba kugarariza amategeko mu ntumbero yo kwiyamiriza ingendo yo kudatunganya amatora. Ivyo ngo bikazokorwa mu guhagarika gutanga amakori no kuriha amafaranga yinjira mu kigega cya leta. Ivyo vyatangajwe kw'Ijwi rya Amerika mu rurimi rw'Igifaransa na Felix Tshisekedi, hari na wayoboye urunani rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi Rassemblement de l'Opposition Congolaise. Tshisekedi yavuga ko ari uburyo bwo kwereka President Joseph Kabila ko atacemewe n'abanyagihugu. Twibutse ko President Kabila amaze ikiringo cy'imyaka 17 ayoboye igihugu cya Congo. Ikiringo ciwe kikaba caheze mu kwezi kwa 12 mwaka uheze. Gushika ubu akaba atarutonde arashiraho rw'amatora mu gihe amasezerano yashyizweho mu kwezi kwa 12 k'umwaka uheze ategekanya ko atunganya amatora agahagarika umugambi yari afise wo guhindura ibwirizwa shingiro. Umurwi ujejwe gutunganya amatora uvuga ko ayo matora adashobora kuba muri uyu mwaka bivuye ku ntureka ziri mu ntara ya Kasai n'ikibazo kijyanye no gutunganya intonde z'abazotora. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi baramira kure izo nsiguro, bakavuga ko hari uburyo bwo guhagarika ayo matora kandi ko ari President Joseph Kabila atifuza ko ayo matora atunganywa. Mu gihe mu manuko bwa Leta Zunze Amerika muri leta ya Texas na Louisiana byagisinzikajwe n'igihusi Harvey cyari kimaze iminsi muri ayo mareta, ubu hitezwe ikindi gihuhusi citwa Irma kigenda kigana ibahari Atlantique hamwe n'ikigobe cya Mexique. Icyo gihuhusi Irma gitera gikomeza inguvu kikaba kandi cigabuyemo gatatu, aho ubu kiriko kigenda kigana amazinga ya Caraïbe n'ubumanuko bushira ubuseruko bwa Amerika. Ikigo kijeje gucungera ibihuhusi kiri mu gisagara cya Miami muri leta ya Floride cyatangaje ko Irma cyagize inguvu mu gihe cyari kikiri ku nkengera z'uburengero bwa Afrika. Umugoroba wa kuri wa kane kikaba cyari gifise umuvuduko w'ibirometero 185 ku isaha. Igihusi Irma citezwe gushikira amazinga mato hagati mu ndwi iza imbere yuko gihinguka kigaruka muri Amerika. Ikigo kijeje gucungera ibihusi cyatangaje ko kuri uyu wa kane ko gishobora kugaruka mu turere twari tumaze mu iminsi igihusi Harvey turi mu mareta ya Texas na Louisiana. Tukirana muri Leta Zunze Amerika, ikigo kijeje gucungera uja n'uruza n'imbibe cyatangaje kuri uyu wa kane ko cyashize mu minwe y'amashyirahamwe ane ihiganwa ryo kubaka uruhome ku mupaka wa Amerika n'igihugu cya Mexique. Umugambi washyikirijwe na President Trump ujyanye no kugwanya abimukira batemewe n'amategeko. Ayo mashyirahamwe asanzwe aturuka mu leta ane ya Amerika yahawe iminsi 30 yo kuba yashikirije uburyo yo kuba kugo ruhome. Ivyo ngo bikazoca bipimwa ugukomera kwavyo nkuko byatangajwe n'icegera cy'umukuru w'ikigo kijejwe gucungera imbibe. President Trump yatangaje ko urwo ruhome rutegerezwa kuba rufise uburebure bw'imetero 10 kandi ko ruzoba rufise amadirisha rukongera rukabonerana kugira abajejwe gucungera imbibe bashobore kubona ibibera hirya y'ugo ruhome. Muri Afghanistan harabaye ibitero bibiri byakozwe n'indege z'ingwano za Leta Zunze za Amerika muri iyi ndwi. Ivyo bitero vyahitanye abantu 208 n'abashika kuri 16 bakomeretse, bose bagizwe n'abagore hamwe n'abana nk'uko vyatangajwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu kuri uyu wa kane. Mugisha mijaoni muri Afghanistani yatangaje ivyavuye matora matohoza nako ya mbere yakoze kuri ivyo bitero gisa risaba abategetsi gukora amatohoza yigenga kandi yihuta kuri ivyo bitero bibiri. Iryo shami rya ONU muri Afghanistani ryasabye kandi ko hafatwa ingingo zibereye kubijanye no gushumbusha ababuza ababo no kwirinda ibitero mwene ivyo muri kazoza. Mwamenya ko igitero cya mbere cyabaye ku munsi wa mbere mu ntara ya Herat, aho indege y'ingwano yariko ihiga abarwanyi b'abatalibani mu karere ka Shindad. Icyo gitero cyahitanye abantu 15 na 4 bakomeretse. Igitero cya kabiri kikaba cyabaye mu ntara ya Ul El Alam ku munsi wa gatatu, cyahitanye abantu 13 n'abandi 10 bakomeretse. Senare nkuru y'igihugu cya Israel yategetse leta gutanga insiguro kubijanye nuko yanse gushyira mu ngiro amasezerano yo kwagurira urusengero rw'abayahudi aho abagore bashobora gusengera hamwe n'abagabo. Ayo masezerano yashyizweho mu kwezi kwa mbere k'umwaka weze 2016 hagati ya leta n'imigwi itari mike idakukira idini ry'aba Orthodox. Leta ikaba yarahagaritse ayo masezerano haraheze amezi 6 inyuma yaho ihadikirijwe n'abayoboke b'aba Orthodox basanzwe bacuditse hamwe na leta. Umucamanza mukuru w'igihugu Miriam Naor avuga ko batumva ingene leta yahavuye ihindura ibijanye n'ayo masezerano mu kuvuga ko ayo masezerano atabaho. Mwamenya kandi ko mu kwezi kwa gatandatu sentare ya Yerusalemu yashizeho iteko rivuga ko ishyirahamwe ry'indege rya Israel ritegerezwa kureka abakenyezi mu ndege bakicara mu kibanza cy'abagabo bayoboke ba Orthodox.
Urakoze Hosine ku makuru uheje kudushikiriza. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yarahije abashikiranganji bashasha 20 hamwe n'abanyamabanga ba leta 11. Perezida Kagame yasabye abo bategetsi bashasha kurushirizaho gukorera mu mwumvikano. Ni inkuru ya mugenzi wacu Asumu Takabuyi ari I Kigali mu Rwanda.
Guverinoma yarayishyizweho niyo ya mbere umubare w'abagore ubuto w'abagabo muri guverinoma y'u Rwanda. Mu ijambo ryarahiza abaminisitiri 20 bashyizwe muri guverinoma nshya n'abanyamabanga ba leta 11, umukuru w'u Rwanda yinubiye icyo yise kudakorana hagati y'abagize leta ye.
Minisiteri imwe basanga irimo abaminisitiri 3, ubwo bena ni minisitiri umwe n'abanyamabanga ba leta ni minisitiri 3. Mukamuraho tuganira ugasanga ukwezi amezi 6 umwaka basa nkaho badakora no kuvugana bikaba ari ikibazo barimo mu nzima bayobora minisiteri. Ubwo rero birumvikana aba baminisitiri 3 batavugana, ubwo abaminisitiri bavugana n'abakozi babo, ubwo se imirimo ikwiriye kubikorwa yuzuzwa niyo minisiteri kubwira ko
umukuru w'u Rwanda yavuze no kuri ruswa ikomeje kuvugwa mu butegetsi bw'u Rwanda. Atunga agatoki za minisiteri zinyuranye harimo ibikorwa remezo, minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi, iy'uburezi, ubutabera, kandi izo minisiteri zose abari basanzwe baziyobora ni nabo bazigumyemo.
Minisiteri y'uburezi ndifuza ko ibintu bihinduka, ubuzima minisiteri y'uburanyi, ubuhinzi n'ubworozi, ibikorwa remezo minisitiri uri hano ntabwo abantu bashobora kujya bajya gukoresha imihanda, umuhanda ugahinduka inzira y'ibirenge, cyagomba kuba metero 6 indwi kigahinduka metero 3. Minisitiri ya Justice, ibi byose kubirwanya mu mategeko bigomba gukorwa. Abo bantu birirwa banyereza imitungo bagira bate y'abaturage barangiza bagasa n'ababyigamba, niyo waba warabaye cyangwa ngo warashatse kuba perezida w'igihugu bikakunanira, ntabwo biguha immunity ubwo bagomba barumva icyo mvuga.
Guverinoma yarahijwe na Perezida Paul Kagame iyobowe na Bwana Edouard Ngirente, impuguke mu by'ubukungu waje asimbura Bwana Anastase Murekezi uyu waraye n'abagizwe umuvunyi mukuru. Guverinoma yarahiye kuri uyu wa kane ni guverinoma yiganjemo abakiri bato ndetse n'uyikuriye afite imyaka 44 y'amavuko. Ikigaragara kandi muri iyi guverinoma ni umubare munini w'abagore barenze urugero rwa 50%. Mu minisitiri 20 bashyizwe muri guverinoma nshya, 11 ni abagore. Nubwo habaye impinduka mu binjiye muri guverinoma nshya hakinjiramo amasura mashya ministeri zikomeye zagumanya bari basanzwe baziyobora nka ministeri y'ingabo y'ubutegetsi bw'igihugu iy'ubukungu ndetse na ministeri y'ubanye n'amahanga Asumta Kabuye ijwi rya Amerika I Kigali
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Inama y'amateka y'Urundi kuri wa kane yaragenye umurwi w'abashingamateka 12 bazokwiga mu mezi atatu ibiri mu cegeranyo c'abahinga ba ONU bigenga batohoza ku vyaha vyakozwe mu Burundi mu myaka ibiri iheze uyu murwi ufise igikorwa co kuraba ukuri hamwe n'ibinyoma biri muri ico cegeranyo ni inkuru ya mugenzi wa Celoje wirikaneza ari I Bujumbura mu Burundi
twaske mu gikorwa rero umugwi tuhaye ibikorwa ijana ku ijana
Inama nshingamateka kuri uyu wa kane igihe inama nshingamateka ari hejeje kwemeza umugwi w'abashingamateka uzokwiga mu kiringo cy'amezi atatu ibiri muri raporo y'abahinga babo ni bigenga bajeje gutohoza ku vyaha vyakozwe mu Burundi kuva mu 2015 ico cegeranyo nubwo kizosohoka mu kwezi kw'icyenda leta yamaze kukibona natwamenyesha makuru bakiduhaye muri makabo bahinga bemeza ko mu Burundi hakozwe ubwicanyi burobanura abantu baranyuruzwa abandi barahohoterwa co kimwe n'abatawe muri yompi ataco bazira hamwe n'abafashwe ku nguvu abahinga bigenga ba ONU bemeza ko ibyo byaha byakozwe namwe mu bagize inzego z'umutekano mu gisirikare igipolisi n'iperereza hamwe n'imbonerakure bashikiriza kandi ko ibyo byaha bifatwa nk'ivy'agahomera bunwa umushikiranganji w'agatekakazi na muntu asigura ko iri muri iyo raporo bisa n'iza byakozwe mu 2015 anu akayibonamo bubeshi Martin Izabandi
igihe haje wapo wazangaha kuko harabone serivisi muri 2015 turabemera baraza barakora barazunga kwambara n'igihe kirekire baratanga raporo yawe yitwaza banateje cyane hageze ko tutayikorera ko ariko turakoje n'umutaga raporo turayibahira iragenda na tule za ambasade zirizi plastika mugabo ntakanga kamwe bigeze bafatirako no mu gifaransa iko kwa n'umucongereza twero twagiye turakurikirana turaraba amaraporo yose kunagera kurikirana raporo ya UNEP nta nakantu na kamwe bahinduye muri iyi raporo ivya bindi bateruye
ariko bamwe mu bashinga amateka basanga abo bahinga badahuguza
abo bantu bazimangana benebo amaradiyo akabavuga bo bagacya katari mu karubahirizo ahubwo na muryango wa nasano yoba ngo n'amahoro ku Burundi wowe bazaja bigira imana umuryango wiwe wowe bazandirandikura ibiki wowe bazasugura vuba si salvatore bwo kumusenya yumva ngo bantu bariho kandi izo sendi hasi yarabyanditse neza sinzi ko raporo za sendi hasi zashikira abashikirangazi
ashobora kumvagira insinga byatowe uruzi kanaka grenade zatewe hanaka abantu bagakomereka abandi bagapfa mugabo ukarindira resulta des enquete ugahebura hanyuma rero ayo maraporo agaca abivuga yoyo hoba habutse iki kugira ngo amatohoza batanguwe ahere kandi tubone icyayavuyemo
abandi bashinga amateka nabo baraje gushinga n'ingingo ya leta yo kwikura muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI
mwatubare yuko sentare mpuzamakungu ziza ari uko sentare z'u Burundi bwacu ziba zananiwe igihe habaye igihangange canke mwananiwe tukatwaraguye muri sentare mpuzamakungu bitoca bigenda gute
ikiringo cy'uko Burundi buzoba bukuye akarenge muri sentare mpanavyaha mpuzamakungu irahe kizorangira mu kwezi kw'icumi muri uno mwaka turimwo none mushikirangaje murongoye muriteguye gukurikirana no guhasha ibyo byaha iyo sentare yagomba gukurikirana kugira ngo ntihagire abitwaza ko ibyo byo kuyivamwo ari gusasira indava mu kudahana
umushikiranganji w'ubutungane Emero Antine Kanyana arahumuriza
nta muntu n'umwe ari hejuru y'amategeko yaba ukomeye yaba muto uwo twakwita mu bintu
bimutuma agwa mucaha yamatiwe se wari wese katsokihaniko ni turi mu ishamba nta no wareje amategeko arabavuze ngo kwa journaliste ngo abanye politike ngo bafunzwe ngo bagizeze mu bisanzwe ntagiye na kimwe identification y'umuntu yakoze icyaha ifatira ku mugambi ifatira ku cyaha yakoze umurongo utukura muri politike mu madini mu kintu icyo ari cyo cyose gikorwa mu gihugu n'umutekano w'igihugu n'agateka katira mu
amatohoza yakozwe n'umugwi w'abahinga bawo nibigenga azojanwa mu bikorwa z'inama y'agateka katira muntu bizobera Geneve mu Suisse mu kwezi kw'icenda buca twinjiramo uwo mugwi nawo utegerezwa kubishyikiriza akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ari nako kazobamenya ingingo gafata leta y'Uburundi imaze kuvuga ko ingingo zose zizofatwa zifatiye kuri iyi raporo izoziyamiriza kuko zishingiye ku binyoma gusa umugwi wo gutohoza ku mabi yakozwe mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane mu 2015 washinzwe ingingo ya 33, 24 y'inama y'agateka kazina muntu muri ONU ku itariki ya 30 kwezi kw'icyenda mu 2016 abahinga babugize basavye kongerwa ubundi mwaka kugira ngo bagire amatohoza yabo neza eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Bamwe mu banyagihugu bafise amatongo ku musozi wa Rubavu bavuga ko babayeho nabi cyane kuko batacemererwa kurima. Bavuga ko ubutegetsi bwashyizeho inkera gutabara zirirwa zirabahiga kandi hari nabo zikubita zikabavuna. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga ko butazigera bwemerera abo barimyi gukoresha ubutaka icyo butagenewe. Ni inkuru ya mugenzi wacu Claude Ganza mu Nyamagana.
Abahinga hariya mu musozi baduhaye ibyangombwa by'ubutaka ariko mu by'ukuri usanga birirwa bari gutwirwa ngo kuko baduhagaritse guhinga kandi niho haradutunze hadutungiye abana
imiryango myinshi ariko kugeza na n'ubu ivuga ko ubuzima bukomeje kuba biri insobe bitewe no kuba barahagaritswe guhinga kandi aricyo cyari kibatunze. Nyuma y'igihe kirekire barabujijwe kongera guhinga kuri uyu musozi baje gukomorerwa banahabwa ibyangombwa by'ubutaka biriho icy'ubutaka bugenewe gukoreshwa ariko baremeza ko ntacyo bibamariye kuko bataremererwa kububyaza umusaruro.
Yewe ntacyo bitumariye kabisa, si inzara niyigiye kuzatwica bitewe no kuduhagarika kandi ari wahaye hadutunze.
Wari uhafite ubutaka bungana gute wowe?
Eh, nimba afite ubutaka bwinshi ariko ubu ntacyo bumariye. Aho guterwa amashyamba bakagombye kureka agaterwa amashyamba aho guhingwa agahinga naho urutoki tugatera urutoki ariko ibyo byose ndiba bitwemerera.
Uhinze injuro itatu nabwo turi kwirukanga bari kutwiruka ngo icyo badushinje ngo ni ugutera ibiti. Ubwo rero ni ibyo bitari byo tuzagaburira abana niba ari tuzategereza igihe kizakurira niho ngo niho twin nicyo gihe tuzarira bikatuyobera.
Aba baturage bavuga ko hari inkera gutabara zishinzwe kubahiga kandi hari nabo zikubita zikabavuna ariko kuko nta yandi mahitamo bajyaho basa nk'abiyahura.
N'ugusanga mbese n'ugezemo ni igiti kabisa nk'ejo bundi hari umubyeyi wagiye guhinga bamukubita ingo ni y'urubavu urumva ko buri guhinga mu wawe ugasanga urubavu bararuke banyije
n'ukwiye wababona ugaca ukiruka bakwirukaho nuko bagufata bakakujyana ku murenge.
Iyo bakugejeje bigenda bite?
Ni ukugufunga.
Ugufungiye kingani?
Ndi mwese tatu.
Mbese icyo gukora cyose ni ingoni mwana tuvuganira kuko Rubavu rwose ubu tumeze nabi cyane. Mbese ko harimo se nk'abantu bagera ku gihumbi bose bahagaritswe aho igihumbi barenga.
Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga ko guhagarika ibikorwa by'ubuhinzi kuri uyu musozi byatewe n'uko byakururaga imyuzure ikangiza byinshi ariko hamaze gukorwa inyigo neza abaturage bahawe ibyangombwa n'amabwiriza bazakurikiza. Murenzi Janvier numuyobozi wungirije w'akarere ka Rubavu ushinzwe iterambere ry'ubukungu.
Ni umutungo mu byukuri wabo haterwa amashyamba na habo habaraho genewe guhingwa kuko naho harahari ahadahanamye cyane naho na habo twakoranyirira inama nyinshi n'abaturage tubasobanurira ingaruka ziri mu guhinga uriya musozi kuko zitera isuri ndetse ubwabo bashyiraho na komite ishinzwe kuganira n'ubuyobozi no gukurikirana ko ibyemezo byafashwe mu nama zaduhuje zitandukanye byubahirizwa. Muri byo rero nuko harimo gutera ibiti.
Ubuyobozi bw'aka karere buvuga ko kwikubitiro bwatanze imbuto zisaga 28,000 z'ibiti bivangwa n'imyaka kandi hari ibindi 328,000 birimo iby'amashyamba n'ibyera imbuto ziribwa abaturage bagiye guhabwa akaba ari byo batera. Icyakora Murenzi Janvier yashimangira ko abatsimbarara bagashaka gukoresha ubutaka icyo butagenewe bo batazihanganirwa ariko bigakorwa nta wuhutajwe.
Ku kirebana n'imikoreshereze y'ubutaka bwa hariya hantu ntabwo ari uguhinga, ni umusozi ugenewe amashyamba, yaba amashyamba asanzwe cyangwa se ibiti by'imbuto, ariko harimo abakiyiba bakajyayo, ntabwo rero byemewe. Icyo twabasaba ni ukugira ngo barebe icyangombwa bafite giteganyirizwa iki. Icyo giteganyirijwe nicyo gikwiye kuba gikorerwa aho ngaho. Naho niba hari ababa babahohotera twumva ko icyo kitaba aricyo, kuko ufashwe arenze ku mabwiriza ntabwo akubitwa ahubwo afishikirizwa ubuyobozi akabazwa impamvu yarenze ku mabwiriza agahana akurikije amategeko.
Abahingaga ku musozi wa Rubavu basanga leta ikwiye gutegura uburyo burambye bwo gukora amatarasi atuma ubutaka budatwarwa n'isuri ariko bagakomeza guhinga bakabona ibibatunga. Gusa ubuyobozi bwo bubasaba kudahirahira baca ku ruhande ibiteganyijwe cyangwa basaba ko byahinduka kandi bushimangira ko leta igena igikwiye gukorerwa ahantu yamaze gushishoza. Ubuyobozi kandi buvuga ko icyemezo cyo gutera ibiti ku musozi wa Rubavu ari igisubizo kirambye cyo gukoma mu nkokora isuri yangizaga byinshi cyane cyane buruko imvura iguye. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Muryango w'inshuti za nyakwigendera Sinapol Rwigara barabandanya gutabaza basaba abomenya irengero ry'umuryango bavuga ko batwawe n'igipolisi cy'u Rwanda. Igipolisi cy'u Rwanda kirahakana ibyo birego. Umuhungu wa Sinapol Rwigara, Aristide Rwigara, aba mu ntara ya California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba musaza wa Diane Rwigara yigeze gushaka guhiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu mu Rwanda, aratubwira niba hari bishasha.
Nta makuru wamfite. Ntago dushobora kuvugana nabo, ntago tuzi aho bari. Polisi iri gukomeza ibesha ngo ntago bafite, kandi tuzi neza yuko babajyanye ku wa kabiri, bari babashyize mu mapingu mu inzu, barasaka inzu yose, bafata ibintu byose, bafata n'amabiju na kashe yose, ngo bafashe ibintu byose mu nzu, bavuna mama mu kuboko no mu mugongo, barabajyana. Polisi iri kubeshya ngo ntago izi aho bari.
Hoba hariho abanyagihugu baba muri iyo micungararo bababonye babatwara?
Okay, ibyo ndi kwabwira ubu, njyewe mbizi neza, ni umuntu wabibonye wabimbwiye kandi umuntu nizeye, ariko umuntu nyine ntago navuga uwo ari we, kubera nyine ngomba ntago ushaka kumuteza ibibazo, ariko njyewe ndi umva niba polisi kuvuga ngo ntabwo bafite. Icyo gihe rero ndi gusaba abantu ngo bajye mu rugo barebe na birebere nabo kuko niba bahari. Ngo numvise ngo hari abasirikare bagose inzu yose, abasirikare barashaka iki?
Ikintu mwibaza ko umuryango wanyu wo ufitaniye ingorane na leta y'u Rwanda ni ikihe? Ikintu cyo cyaratumye abapolisi baza gusaka no gufata nabi umuryango wawe ni iki?
Barashaka ibintu byacu, ibyo bashatse kuva kera n'ibyo biciye papa. Umuntu wese wakurikiye inkuru yabonye ukuntu badusenye hoteli, bagahora bafata ubutaka buri munsi, bafata ibindi, iriya ganda gitabi barishatse kuva kera, bahora batoteza papa kugeza ubu bamwishe. None ubu nyine bari mu bikorwa byabo bya nyuma byo gushaka gufata ibintu byose, bari guhimba ngo barimo amamiliyari 6 cyangwa ngo Diane ngo yibye amasinyatire ibintu nk'ibyo. Ibyo ni ibibe, ibyo ni byo bari guhimba byose.
Mushyira na Aristide, muri iki gihe abapolisi bavuga ko batigeze batwara umuryango wanyu, ahantu mwibaza uwo muryango wo uri ni he? Cyangwa ikintu mwibaza ko cyoba cyabashikiye ni iki?
Dutinya the worst, yuko ashobora kuba babishe cyangwa babajugunya ahantu tuzongera kubumva niyo mpamvu nyine turi gusaba buri muntu wese ubishoboye yaba mu ambasade cyangwa gushyira pressure kuri iriya leta ngo babarekure.
Aristide Rwigara, turize ko muza ashobora kubona n'umuryango wanyu mugateba mugatoraho umuryango wanyu uri muri iki gihe, natwe tuzogerageza tusubire turabe tusabe abapolisi ko baduha inkuru y'imvaho kuri icyo kibazo. Urakoze cyane rwose.
Murakoze cyane.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko Radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ijwi rya Amerika rigiye kwashikiriza ibyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Twumvirize ijambo ry'intangamara ryerekeye imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu cegeranyo cy'ikigo cya Amerika kijejwe iterambere ku isi USAID, bagereranya ko kwifatanya n'amashyirahamwe bakorana ku isi bashobora kurokora ubuzima bw'abana bashika ku miliyoni 5.6 n'abakenyezi 260,000 ku isi yose kugeza mu mwaka w'2020. Aho ni mu mugambi w'icyo kigo wo guteza imbere igisata kijejwe kugarukira amagara y'abantu babayeho mu buzima butoroshye ku isi. Kuva mu mwaka w'2012, USAID yahaye ubumenyi abaforoma 13.1 million ku isi yose bujyanye no kuvura ababyeyi n'abana, harimo kubigisha gufungura neza. USAID yaravuye abana bashika ku mamiliyoni 69.5 indwara yo gucibwamwo n'indwara zifata ubuhumekero harimo umusonga. USAID yaracandaze abana 25.3 million indwara zikomeye, yongera ifasha ababyeyi 5.9 million kwibaruka mu mavuriro, yongera ibafashisha inzoya 6.4 million ibyo zari zikeneye inyuma yaho zivutse. Buri mwaka USAID irafashisha abana bashika ku 12 million inyigisho zijyanye no gufungura neza buri mwaka. Ku itariki ya 11 z'ukwezi k'8 uyu mwaka, ku rubuga rwa Twitter rwiwe, umuyobozi wa USAID Mark Green yanditse ko hongerejwe kuri uko kubaha inyigisho, USAID igerageza kuziganya amafaranga mu kugwiza igitigiri cy'amashyirahamwe bakorana mu bice bitandukanye ku isi, ikongera igashishikariza amareta kubandanya ibikorwa iba yaratanguye mu ntumbero y'uko imigambi yayo yungukira abantu benshi kurusha. Igihugu cya Afghanistan cyarafashije cyane mu bikorwa USAID ikora muri icyo gihugu. USAID imaze igihe ikorana n'abanyagihugu mu bigwati bitandukanye mu gutanga inyigisho mu baforoma basanzwe bari mu bikorwa byo kwitaho ababyeyi n'abana muri icyo gihugu. Mu mwaka w'2022, imfashanyo yavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafashije mu gutanga inyigisho ku baforoma 2000 bafashije gukingira ubuzima bw'ababyeyi n'abana muri icyo gihugu. Friba Hashmimi avuga ko inyigisho yahawe na USAID zahinduye ubuzima bwiwe cyane rwose. Ni umwe mu bakenyezi bahawe inyigisho za USAID zijyanye no gufasha ababyeyi kwibaruka muri Afghanistan. Avuga ko byafashije abakenyezi mu gihugu ciwe, aho yakingira ubuzima bwabo n'abana babo. Naho habaye intambwe itari nto muri icyo gisata muri Afghanistan, igitigiri cy'ababyeyi n'abana bita bumuremyi kiracyari umurengera kandi haracyari byinshi byokogwa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irashimishwa kuba yarashoboye gufasha muri urwo rwego rw'ubuvuzi hamwe n'inyigisho ku bantu amamiliyoni, kandi ikaba yarakijije ubuzima bwa benshi. Amerika yiyemeje gukorera kuri ibyo mu kubandanya gufasha imigambi y'amashyirahamwe yerekeye amagara y'abantu ku isi yose.
iryo ryari jambo ry'inkamara ry'abashikirize imigabo n'imigambi za leta zunze ubumwe za Amerika. Tuti masibu kundi radio izwi ya Amerika biganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu ngabwizuma hamwe na Fasile yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri micro mari na Frederic Nkurikije amakuru nayo mwashikirijwe na Rosine Munezero mwakoze kudutega batwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.